Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 29 y'ukwezi kwa kane mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ego ingufu tuzanye ni ukwitanga. Haje abantu bashasha kandi nabo nyene bazanye ivyumviro bishasha. Umwe wese arafise icazoterera, ni kuvuga twese dushize hamwe ingufu ziriho kuko muri twese turabarundi, turazi ivyagiye biragora Burundi muri kahise.
Uyo ni Sixte ni Muraba, umukuru mushasha umurwi w'igihugu cyo Burundi ujejwe agateka kazira muntu. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye umutekano mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye ubuzima impunzi z'abarundi mu kambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania zibayemo, hamwe n'amakuru ya sport n'inkino yabaye mu mpera z'indwi mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko iyi mbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Byimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Afrika. Abakuru imyiyerekano muri Sudani jo ku munsi w'Imana barakiriye neza ivyavuye mu biganiro bagiranye n'abasirikare bafashe ubutegetsi inyuma y'uko bemeye gushinga kanama kaba kararongoye igihugu kagizwe n'abasivile hamwe n'abasirikare. Inzira ishobora gushika ku kwegurira ubutegetsi abasivile nk'uko bariko barabisaba mu myiyerekano. Ayo masezerano yafunditswe ku munsi wa gatandatu ashobora gusubirira inama gusubiriza inama y'igihugu irimo abasivile 10 yashizweho inyuma yaho Perezida Omar al-Bashir akuriwe ku butegetsi kwigenekerezo rya 11 uzu ku kwezi kwa kane. Umukuru w'abari muri iyo myiyerekano Ahmed al-Rabia yaremeje ayo masezerano y'inama ibirarongo y'igihugu ihurikiyemo abasivile abicishije mu itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP. Abasaba ko haba impinduka, bavuga ko iyo nama y'igihugu ishobora kuzoba igizwe n'abasivile 15 n'abantu 15 barimwo abasivile 8 hamwe n'abasirikare b'amapete ya generale indwi. Abategetsi muri Mozambique basavye abanyagihugu babo kuja mu bice bikirurutse nko ku misozi kugira ntibahure n'imyuzure y'amazi hamwe n'amasi asitagurika bikaba byitezwe inyuma y'igihugu kivanze n'umuyaga mwinshi cyatazirwe. Kenneth umushikiranganji wa mbere wa Mozambique Carlos do Rosario yavuze ko ibitigiri by'abafuye bishika ku bantu 5. Ikigo cya Mozambique kijejwe guhangana n'ibiza naco cyashikirije ko ico gihuhusi Kenneth cyasambuye amazu arenga 3,000 n'abantu barenga 18,000 barateshwa ingo zabo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye amakungu gutanga imfashanyo zo gufasha abakozwe ko n'ico gihuhusi kivanze n'imvura. Kenneth kibaye igihuhusi cya kabiri giciye muri ako karere ko mu manuko bwa Afrika mu kiringo cindwi zitandatu inyuma y'igicataziriwe Idai. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Muhammad Javad Zarif yagiriza Leta Zunze za Amerika gushaka gushira igihugu cya Iran ku mavi no guhindura leta mu kurondera guhungabanya urudandazwa mpuzamakungu rw'ibitoro. Umushikiranganji Zarif mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yaha muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana yavuze ko akagwi kagizwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Netanyahu, umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika John Bolton, hamwe n'abandi bategetsi harimo Arabia Saudite na Emirat Arabe Zunze Ubumwe bariko basunikira Perezida Donald Trump wa Amerika mu ntambara ngo adashaka kwiba. Umuhanuzi Bolton kuri yo televiziyo nyene Fox News yashikirije avuga ko intumbero ya Amerika atari uguhindura ubutegetsi muri Iran, ariko ko ari uko Iran yohindura inyifato na cyane cyane guhagarika programme y'urwanisho bya nuclear. Amerika ivuga ko igiye guhana Iran mu kuyibuza kuronka amamiliyaridi ashika 50 y'amadolari y'Abanyamerika ava mu bitoro buri mwaka kugira igondozwe ihagarike programme ya nuclear. Israeli nayo yararekuye abanyororo babiri b'abanyesiriya jo kumusiba imana kuco yise agatima keza kuburwa neza, n'inyuma yaho hatahukaniwe ibisigarira by'umusirikare wa Israeli yaramaze imyaka 35 yarabuzwe irengero. Israeli yashikirije ko kurekura abo banyesiraeli atari kwishura Siriya kuba yararungitse ibisigarira bya Zakari Baumel mu ntango z'uku kwezi. Abo banyesiriya babiri bari bafashwe bagirizwa na Israeli urudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe no kugerageza kwinjira mu gihugu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Umusirikare Baumel wa Israeli yaburiwe irengero mu ntambara hagati ya Israeli na Siriya mu 1982 igihe Israeli yatera Liban. Urusiya nibwo bwafashije mu gutahukana ibyo bisigarira vyiwe. Mu kurangiza, abantu 13 barakomeretse ejo ku munsi w'Imana igihe baraswa bari mu myerekano mu buseruko bwa Algeria basaba kuronswa amazi yo kunywa meza nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu. Ibyo byabaye igihe umukozi w'ishirahamwe rihingura amazi arasiye abiyamamaza hafi ishirahamwe iryo shirahamwe nyene mu gisagara ca Hammamet. Itorokanzo ry'amakuru rya Algeria APS ryavuze ko abantu 13 batwaye mu bitaro by'i Hammamet imbere y'uko igipolisi gisubiza ibintu mu buryo.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abatuye n'abakorera mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe bavuga ko batangazwa n'inkuru zivuga ko ata mutekano uri aho batuye mu gihe atakibazo cy'umutekano bobo bafise. Batangaje ayo majambo inyuma yaho ibihugu by'amahanga biri mu Bufaransa na Canada biburiye abanyagihugu bavyo kutagendera muri ico gice ku mpamvu z'umutekano muke. N'inkuru ya Temistocle Mutijima mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Igihugu cy'Ubufaransa nicyo cyabimburiye ibindi kuri ubu bigera kuri 5 bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u Rwanda birimo na Nyungwe na hayikikije. Ibyo byaje bikurikira imirwano bivugwa ko yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN. Ubona n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya Nyungwe n'inkengero zaryo. Kuri uyu wa gatanu aho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yashoboye kugera haba muri Nyungwe no mu nkengero zayo nta mirwano yahumvikanaga. Gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda Kigali Cyangugu unyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri Nyungwe kurinda uhasohoka, aho nibura kuri buri metero 500 hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashini gani n'izindi. Hanze y'irishyamba ho haba mu gasantere ka Gisakura ku ruhande rwa Nyamasheke cyangwa se ka Kitabi ku ruhande rwa Nyamagabe ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso. Abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirimo iri hafi aho yiganjemo icyayi. Abambasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe ni mu murenge wa Kitabi.
Umuhanda uragendwa, imodoka ziragenda, abana bariga, abakozi barakora, abasoroma icyayi baragisoroma, uruganda rurakora, hano umutekano hari ni wose. Ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu. Aho bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano, ingabo zirahari, polisi irakora, n'abaturage turakora, turahinga, turasoroma icyayi, turajya mu kazi.
Abavuga ngo nta mutekano hari turawufite, turahaha, tugagenda tugateka, tukarya, tukaryama nta kibazo.
Ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya Nyungwe. duhuza kuri Irene akora mu kigo cya Kitabi Eco Center gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo.
Mfashe nk'iminsi itatu iheruka umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri 12, umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri 13, nanone iriro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri 11. Ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri 35, kandi muri abo 35 baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye, kandi baraza abakiriya twakiriye bose 90% nababa bari busure parike y'igihugu ya Nyungwe. Uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigize bagira.
Icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira.
Bikomeje mu by'ukuri byagira ikibazo ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange, kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari. Nimbo rero bababwiye ati ntimuge hariya kubera ko bimeze gutya, bagomba kubizera. Nimbore twe butwa duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se dubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije. Birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite.
Mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto Ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya Kivu, umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'Uburengerazuba General Major Alex Kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya Nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari. Nyuma yaho ariko Bwana Paul Rusesabagina uyobora ishyaka rya MLC rishamikiyeho umutwe wa FLN yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri Nyungwe kandi zidateze kuhava. Icyakora umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe kuwa gatatu w'iki cyumweru yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo ari impuha ndetse na propagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye, ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe ibyo uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umurwi mushasha wigenga ujejwe abatekazi na muntu mu Burundi ugiye kubandanirizaho indongozi zahahora zagejeje mu guhanira agateka kazi na muntu. Umukuru mushasha uyo murwi yabishikirije kuno wa gatanu aho yabisikanya mu mabanga n'uwahora arongoye uyo murwi. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ibuvira mu ntara y'Amajepfo ya Congo.
Umukuru mushasha w'umugwi w'igihugu yigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi amaze kubisikanya mu mabanga n'uwahoraga arongoye uwo mugwi. Yabwiye abamenyeshamakuru yuko abakomiseri bagiye gukorana bazanye ubwitange. Sifti ni muraba arongoye umugwi wa SNDH.
Ego inguvu tuzanye ni ukwitanga, haje abantu bashasha kandi nabo nyene bazanye ivyumviro bishasha. Umwe wese arafise icazoterera, ni ukuvuga twese dushize hamwe inguvu ziriho, kuko muri twese turabarundi, turazi ibyagiye biragora Burundi muri kahise, turazi ingorane umugwi wagiye urahura nazo. Nicyo gituma tuvuga tuti tuzoraba ingene tutaguma tugwa mu ngorane zimwe zimwe dushoboye gufasha kugira ngo dushobore gutera umuti ibintu bijyanye no guhungabanya agateka kazi na muntu. Ikindi nacyo nagira nongere ko ni uko umugwi kuvuga ngo uzanye inguvu zinizi tubibonera kubikogwa, nimurindire mutwihanganire tubanze tugende ku kivi, hanyuma mwe nyene muzotubaze mubonye haciye iminsi iyi n'iyi ati burya icyo muri ko murahindura ni iki, nibaza ko mutazokitubaza ahubwo muzokibonera ku kivi.
Ekana Jean Baptiste bari bonekeza warumaze imyaka 4 arongoye uwo mugwi yagize icashikiriza harimo ko yarongoye uwo mugwi mu bibe bitoroshye byo mu mwaka wa 2015 uwahoze arongoye uwo mugwi wigenga ujejwe gateka kazi na muntu avuga ibyamuranze
ibazo bya takasi na muntu byama bifise isano ningene cyifashe ku rugaga rwa politiki muri ico gihe cyose ndashi irahamagarigwa ku cyano kwita kuje hagati nibaza ko kiri mu cyano shira imbere gikomeye gusumbya ibindi ikindi no cross ndashi imaze imyaka 8 itanguye hariho impande zimwe zimwe usanga iciyubaka ahikirondera ubwenge cyangwa ubuhinga chanke uri gukora kazi nivyo bikuru bikuru no vuga nibaza yuko nashobye kubona muri myaka 4 maze muri aya mabanga kandi nifuza yuko rero sendashi bandanye yubakirako kugira ngo ikomeze kurangura mabanga yayo izezwa n'amategeko
umushinga ndahe ni muraba agiye kurongora CNDH mu gihe uwo mugwi w'u Burundi wakuye mu mugwi A ushigwa mu mugwi B na wa mugwi wawo ni ujejwa gateka kazi na muntu uwo mugwi wo mu Burundi wagirijwe ko agateka kazi na muntu kari ko karahonyangwa indongozi z'uwo mugwi z'ibirorera ni muraba akavuga ko ivyo gukura u Burundi mu mugwi B bugasubira mu mugwi A atari byo bimuraje ishinga
ntituje gukora kugira ngo tuve mu mugwi B tuje mu mugwi A tuje gukora kugira twubahirize ineza y'abene gihugu agateka kazi na mwene gihugu wese tubone yuko kariko karatera kaje imbere kuko umunsi abene gihugu bazoba bumva ko batunganirijwe twe tuzokumva ko tunezerewe kandi nabo bagira iby'imigwi bati umugwi A umugwi B bazoraba ibikorwa biriko birakogwa baheze bonyene bafatira ingingo
umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi umaze imyaka 8 ushinzwe Jean Baptiste bari bonekeza wahora garongoye uwo mugwi akavuga yuko ibyo asigiye wamusubiriye harimo amadosier yabasabye yuko uwo mugwi wabafasha Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kivu ya majepfo
banyanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu kampi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania ziridogera ibibazo by'umutekano bitaratorerwa umuti ni mu gihe ibisasu bya grenade byama byatewe hagati muri iyo kampi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaraganiriye n'abamwe mu mpunzi zo muri iyo kampi.
Kendi kwa darabi kiwazo shumutekano hano mwuhani Sibana kunyeweze neza huko Kini chambere kini teru mbogwa Tuliko tularawa nga warongo ziba turongoe Tuwana mamweba tukwagwa Abandi tukumbango wama Situnazi imhambu kanaka Kandi itera mbogwa hamuhani Yarenze Abahunga tulinu mbogwa chane urenze Hanini lero mbogu dufati yengijo Mbogjara hivi waini Natu kujachevidu teru mbogwa Haba mwewa mwe Izongora nezamu shikia Mwewa mwe zira maze kudushiki duteye ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu kwahunze turondegwa bamwe bamwe
imaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hari abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe tutware ubuhire n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikasho bitwereka yuko tamutekana
cyo kubwanje sinshobora kumera yuko umutekano kwiye twarigeze kumva ibintu biriko biriya dukiza kandi n'ibintu byibonekeza ubu twarondera abenshi twakunze kuba twumva yuko ntuze kamanda yagiye kanatsinda biranabonekana ariko kugira kano kanya na zino sani tutse yagiye ntituzi cyatumye apfa mu nkambi
ikindi giteye makenga na mashusho amwe amwe y'abantu tuzi ko bahungutse kandi bagatwagwa na UNHCR bagiye mu Burundi ariko gushika no saha harabagaruka kwa watu babona kituzi kiba kibazanye rero tukibaza kutina no umuntu agenda mu Burundi azi ko ahungutse mega nimba ari kugenda gutembera nti gutembera kagaruka yahungutse rero kazona yagarusa ariko arakora ibyashara byo cyangwa ariko arazunguruka ayo bantu ni benshi tuguma tubona hano mu ikamera ibika dutera amakenga
hari umuntu koko yahunze nuwundi yaje ariko akurikiye umuntu abanye ati naka kwahunze kumubanya ahunze reka nanje ndamukurikire rero nk'umuntu bazi neza ko yahunze barakwiye kumwumviriza ikibazo ciwe bakagira icyo bamufashije kweri cyende ko ndaraba nk'ibintu biteye amakenga hano mu nkambi kurya umuntu amenye ukuntu yahunze naha mu nkambi umuntu wese afise ingorane yiwe rero mvuze ngo menye ingorane iraha mu nkambi no bandiko ndabesha ariko iyo baze barumviriza buri muntu wese bakabona uburemere bw'umuntu umwe afise kuko hatwese hadufise ingorane zitandukanye
n'ikindi gituma yuko umutekano udakwiye nitwe ntivyumvikane gituma twebwe turi mu nzi twarahunze hama tugaruke kurarironda icyo navyo birabonekana biragaragaza neza ko umutekano udakwiye
vraiment twe turabona ko menga turabangamiwe nta mutekano dufise iyo ni sera nayo nyene leta ya Tanzania irabona ko umutekano udakwiye ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituo kimwe no kuvika irindiro kimwe cy'igipolisi no kurisha kirindiro ntigikwiye kosa aba yuko ubonyongereza abajijwe umutekano umutekano navuga ngo twitura turarira tanko dufise kandi abarengana bafise ibikoresho bishira umuriro
nta mutekano dufise kubera turarirondo kandi muri gerondo hari abantu tubona barengana mu gerondo tuzi abariho none rero tuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mu kwicwa twoshobora no kwicwa tutazi abantu batwise abari rero nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babiruka ko n'abantu benshi bagize iminsi bomoka bomoka amakambi abafisi yo baje twebwe rero tutagira iyo tuza ahubwo turagowe n'isoko bikika
tugasaba rero amashyirahamwe yumvirize buri muntu nashesha n'uravye ahantu turi nka twebwe ni hafi abagenda mu zakabuyenge aho mu Burundi abavuye nga saa sita ararashise hari yumva na hantu hafi sa turashaka dusaba amashyirahamwe kwere atwumvirize amenye buri muntu icyo yahunze harabahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri n'ukuri turasabye amashyirahamwe atwumvirize wabakoze tukaba dusabye amashyirahamwe dushimise UNHCR abandi baraba ibyo bintu ntibabibone ukumengana ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa
nico gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye
turasaba amashyirahamwe yatufashe ku mutekano ukwiye mu makambi yose kuko bajya nani bamaze kunguka tukabona mu makambi baragaruka icyo rero turiko tudifuza uko bene bariko baragunguka kubereki kandi bakasubira ino mu makambi kubereki icyo rero niko tubabona kwere mutekano wapi niwe bene barazana ingorane kuko umuntu yamaze kunguka akasubira mu makambi uyo muntu na jambo jiza azobafise mu mutima
hakuru jenge cyo nosaba ku mashyirahamwe afashe impunzi nuko batukarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke kuko bibonaga uko twahunze ntagateka dufise twebwe tumaze kumva abarongozi bacu hagenda umwumwe hagenda umwumwe ivyo biragaragaza neza uko atamutekano dufise baravyumvise uko hari wapfuye kandi yakerewe asanzwe mu nzu biboneka ko umutekano muke hari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswe kudushikira leta ari hirya yezu
kusaba leta ya Tanzania na UN yatwakiriye ko yodufasa ikaturaba ahandi hantu yodushira kuko tubona iyo twavuye ni aho twagiye umenga nta mutekano dufise
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
bibutse twese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda unamwe bamwanya gukubashikiriza makuru ya sport n'inkino yabaye mu mpira zindwi mu Rwanda amakuru twateguriye kandi dushikirizwa na Jean-Claude Munyandinda munyesha makuru y'ijwi rya Amerika Kigali
Mu mpira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo 24 Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Kirehe FC yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'akarere ka Kirehe. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Kuri stade Muganda i Rubavu, Marine FC yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa. APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu ku busa. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Espoir FC inganya na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Imikino itatu isigaye yabaye ejo ku cyumweru. Kuri stade Muganda i Rubavu, Etincelles FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Rayon Sports yatsinze AS Muhanga ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade y'Muhanga. Mundi mukino, Police FC yatsinze Mukura Victory Sports ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade Huye Ibutare. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi 24 w'imikino, ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC n'amanota 57, ya kabiri ikaba Rayon Sports n'amanota 58. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Mukura Victory Sports ifite amanota 48, Police FC ni ya kane n'amanota 40. Ku mwanya wa gatanu hari Kiyovu Sports ifite amanota 38, AS Kigali izari ya gatandatu n'amanota 33, Marine FC n'amanota 32 izari ya karindwi. Ku mwanya wa munani hakaba Espoir FC nayo ifite amanota 32. Sunrise ni ya cyenda n'amanota 31, ikipe ya cumi ni AS Muhanga n'amanota 29. Ku mwanya wa 11 hari Etincelles FC n'amanota 27, Musanze FC ni ya 12 n'amanota 26, ikipe ya Bugesera ni ya 13 ikagira amanota 25, ya 14 ni Gicumbi FC n'amanota 23. Ku mwanya wa 15 hari Kirehe FC n'amanota 20, ya 16 ari nayo ya nyuma na Amagaju FC n'amanota 15 n'umwe w'ibitego 23. Tunyarukiye mu kirori ntoki ukinirwa ku Musenyi Beach Volley. Ejo ndi kwa gatandatu Abuja muri Nigeria harangiye irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika. Abakinnyi bari bahagarariye u Rwanda bahaserutse neza. Mu bagabo, ikipe y'igihugu igizwe na Olivier Ntagengwa afatanyije na Akumuntu Kavalo begukanye umwanya wa kabiri nyuma yo gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Maroc amaseti abiri ku busa ku mukino wa nyuma. Ku ruhande rw'amakipe y'abagore, Charlotte Nzayisenga na Benita Mukandayisenga batahukanye umwanya wa gatatu bamaze gutsinda Nigeria amaseti abiri ku busa. Ikipe ya Misiri niyo yegukanye igikombe itsinze ibirwa bya Maurice amaseti abiri ku busa. Iyi myanya myiza amakipe abiri y'igihugu y'u Rwanda yabonye irayaha uburenganzira bwo kuzajya mu irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Irushanwa rizabera ahitwa Am Rotenbaum mu mujyi wa Hamburg mu Budage. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Inshuti mwese mukundi radio hejwe rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tubone yo kanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Cristiano, Mr. Ronaldo, on
I fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. They talk. Hey. Tell me why then they use Panadol for our headache.